Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Mwiriwe nchisi na mwe bakunzi wa hadiwe nzamba gate kawe kaze murano makuru yo kumusi wa gatanu. Ayo makuru tuya ira kungi mungunguru zikurikira. Igitegura gusoza ihiganwa ryitiriwe uwahoze ari umukuru w'igihugu Nkuru Nziza rizobera mu ntara ya Makamba ryahungabanje ibikorwa byo gusozera umwaka w'ishure muri iyo ntara. Amanota yo gutangwa amashure yose ntiyabayagitangwa. Abanyeshuri nabo bategekwa guja kurorego rukino. Munani Sefor Arusha barateye ivyatsi ibyo bikorwa. Abasirikare nabo b'Abarundi bariko baratahukanwa bava mu gihugu ca Somalia mu bikorwa byo kugabanya abasirikare bagiye kugarukana amahoro batahanye inzigo nyinshi. Ibyo bikaba byavuye ko batarahembwa amahera yabo bakoreye. Amashirahamwe nayo 19 dani ibyicaro bya politiki ari yamize ingendo ya Leta y'u Burundi yikumiriye mu nama y'ishirahamwe mpuzamakungu ni ku bijanye n'agateka kazi na muntu yabereye i Geneve mu gihugu c'Ubuswise. Mukanya inkuru imwe mukwayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa duhere mu gisata c'indero imyiteguro yo gusozera ihiganwa ry'umupira w'amaguru bise Nkuru Nziza Cup rizobera mu ntara ya Makamba kuri wa gatandatu itariki ya 8 ku kwezi nyene yahungabanje ibikorwa byo gusozera umwaka w'ishure muri iyo ntara. Amanota ari gutangwa amashure yose byategetse ko azotangwa ku igenekerezo rya 11 uku kwezi kugira abanyeshuri bazokwitegure kwitaba ibirori by'iryo higanwa by'umupira w'amaguru. Inkuru twaza Jean Marie ndabashinze.
Amakuru dukura muri iyo ntara ya Makamba tumenyesha ko iryo tegeko ryo gutenyenya gutanga ayo manota ryavuye mu biro bijejwe indero mu ntara ya Makamba hanyuma ihanahanwa makomine yose agize iyo ntara. Iryo tegeko ngo rikavuga yuko ayo manota azotangwa iryo higanwa riheze naryo rikaba rizohera ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 8 uku kwezi kwa mukakaro turimwo. Mbere n'amanota ya mbere yari gutangwa ku itariki ya 2 z'uku kwezi ntaratangwa gushika n'uno munsi kubera iyo mvo nyene. Ayo makuru nyene akatumenyesha ko kuri iyo tariki hariho n'amashure menshi yari yatunganije ibikorwa bijanye n'ayo manota ariko yose ngo yaciye asabwa gutenyenya mu kurindira itunganywa ry'iryo higanwa ryitiriwe umunsi Petero Nkurunziza muri ntara ya Makamba. Abayobozi b'amashure batari bake bafite ubwoba ko abanyeshuri n'ababyeyi bazaba bazi insiguro kuri ibyo bintu bitari bisanzwe byitezwe. Abanyeshuri bavuga ko itegurwa ry'iryo higanwa ryabagize ko ingaruka mbi kuko ngo bataronse umwanya ukwiye wo kwitegura ibibazo byo mu mpera z'umwaka. Basigura kenshi ko basabwe kuja kugira imyimenyerezo yo gutegura defile bazojamwo umunsi wa nyuma w'iryo higanwa kuri uyu wa gatandatu tariki 8 z'uku kwezi turimwo kwa mukakaro. Ababyeyi b'abana bo bavuga ko batumva na gato ingene barungika abana babo kwiga mu nyuma bakabarungika gukora ibikorwa bitajanye n'iz'inyigisho. Kuri ibyo bibazo byose abajejwe indero mu ntara ya Makamba no mu makomine agize iyo ntara twabajije ntacyo bashimye kubivuga ko
ishure mu Burundi ryafashwe bugwati n'ubutegetsi bw'igikenye atambona ubufise bishikizwa na Yohani Bosco Bwigemera icegera c'urongorora ni Sefura Arusha. Kubwa Jean Bosco Bwigemera ngo iyo nyifato irasuzuguritse y'ukwamiza mu kanwa izina rya Petero Nkurunziza mukurikiye.
Subwa mbere abategetsi bo hejuru muri CNDD FDD berekanye ko badaha agaciro indero mu gihugu. Ivyo rero ntawe vyotangaza. Reveriano Ndikuriyo yama yabivuze mu mashahuri yiwe aho yivugira ko ibiharuro bidafatiswa. Inyifato n'ibikorwa bya politiki cyane cyane kugara nk'amashure amwamwe kugira abanyeshure baje kwakira umukuru w'igihugu avuye mu rugendo rw'akazi hanze ni akandi karorero twama twabonye. Birababaje kandi nivyo byamye biranga intwaro ya CNDD FDD. Kubijanye no kugiza inyuma ikirangamisi cy'umwaka w'ishure w'ibihumbi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kumva zonyine zihiganwa z'inkino yitiriwe Petero Nkurunziza n'inyigisho zategekanirijwe imbonera kure iyo niyo nzira CNDD FDD yatoreye Burundi n'abarundi nibyo byayo nigeza izina rya Nkurunziza uno munsi ni kigwanisho cyo hagati mu mugambwe aho hari inyinyurana hagati y'abatinya kugwa amatamukanwa bahawe na Nkurunziza baranzwe n'igiturire ukunyuruza amatungo y'igihugu ukunyaga iterabwoba na kamwana wa mama abo rero ntibarota bumva icyo hinduka muri make naco batokora ngo batsinde iyo ntambara hagati y'abagabo babiri bari kwisonga aribo Ndayishimiye na Ndikuriyo indero rero ica igwa mu mporera cyane cyane ko igihugu cyacu gitwagwa n'abagabo n'abakenyezi atambono bagira
n'abanyeshuri biga mu kigo cishiramwe Save the Children mumba kutukira makuru y'indero n'imikambi y'impunzi z'abarundi ya Nyarugusu ni mu bibuga cha Tanzania baratakambira ico gihugu n'igisata cyawo rikijejwe impunzi ya sel kugura amashuri afatwa mu mugongo n'ico kigo yugaye haraheze indwi zibiri ubwo baruka ruvuga ko umwaka w'ishuri giye kuba ipfagusa mu gihe abandi biga mu bindi bigo baroswa amanota uno munsi kuwa gatanu abigisha bavuga ko bategeze bameshi catunye abategetsi ba Tanzania bugaraya amashuri n'inkuru ibaze mugenzi wacu Sinyori nini j'imbere
ubwo rwaruka rwidoga ruvuga ko rutabona iyo ruriko ruraja mu gihe uno munsi ari hayandi mashuri aheraheza umwaka w'ishuri basaba ko leta ya Tanzania na ASEL byo kwikubita gashi bikareka ubwo rwaruka rugaheraheza umwaka w'ishuri
Jewe ndi mpunzi ndi umwana wo mu mwaka wa gatandatu ku kigo cya Save nagomba kubasaba mutwugurira ikigo kuko twebwe ntitubona intuzi akazoza kacu nka twebwe abakobwa turabona ko ubuzima bwacu bugiye kugwa mu byago
tukaba twiga ku kigo cya Save reka baracugaye intuzi ariko ntibacugariye nacyo turamenya tugerageza turabona twobandana kujya abandi babandanyije ivyigwa dukora ibibazo niko abandi babikoze twasavye igihugu cya Tanzania na UN kuba tubije agateka k'abana ko kwiga
Nuko bishikirizwa numwe mu bigisha amashuri yugaye ni menshi eka n'igitigiri cy'abanyeshuri babujijwe kwiga barenga ibihumbi bitandatu n'amajana atanu kandi ko icatumye ayo mashuri yugagwa batigeze bakimenyeshwa
Kuvuga amashuri yugawe hari mu buryo bubiri hari ishuri rya primaire n'amashuri yitira amasss ishuri rya mbere n'amashuri ya primaire turafise ishuri rya leta kuri tunaweza primary school, lisisi abana bangana na magana atandatu na mirongo icyenda n'umunani ubu hakorerwa higishwa abana bo mu gatondo bo twita kakene abakora materinere naho ikindi kigo cya amani kitwa preschool yakora materinere gifite abana magana atandatu na mirongo icyenda hariho na CFS ine abana magana ane na mirongo ibiri tugiye kuri Fahari nawe ufite abana amajana ane na mirongo itatu leta yamaze kutugura bya gatatu hari ikindi kigo bita Upendo preschool kuvuga ekore materinere leta yamaze kutugura bya gatatu dufite abana hari abana bangana n'amajana ane na mirongo itandatu hari n'ikindi kigo bita Dawadi ufite abana amajana ane na mirongo itandatu ama CFS nayo n'abana magana na mirongo irindwi hari ikigo cya nyuma kimeze nka cumi na kane kitwa Hekima ikora materinere gifite abana magana atatu na mirongo icyenda na batatu amabajya baza nyuma y'umutaga n'abana magana ane na mirongo ine n'icyenda twebwe imvo ntituyimenye ariko twahawe itangazo guhera kuri kodineta azizwe amashuri yuko amashuri yugaho turindire hama kandi yaje kugabwa n'uburongozi bw'ikambi makazi bakazanyereka itegeko
kuri ivyo vyose twarondeye siyasa manjenje arongoye ikambi y'impunzi y'inyarugusu bivugwa ko ari we yugaje ayo mashure ntitwashoboye kumuronka
mu buhinga bw'ivyo natumira mate cyo tubandanya ano makuru
inzamba
mugisata nacho cy'umutekano abasirikare b'abarundi bo muri batayo ya 67 hamwe ni perotozi bizo mu mabatayo ya 68 bariko baratahukana inyuma ya meza renga gato indwi bari bamaze mu bikorwa byo kugabukana amahoro mu gihugu cya Somalia abasirikare bayidoga kubera batahukanywe behereraniwe amahera yose bakoreye muri Somalia abasirikare bakaba batahukanye mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ingingo yayo nisaba kugabanya inteko za timisi bukebuke bagasubiza igihugu gucungera amahoro n'umutekano inzego za Somalia. Bofise niyongere yatubwira uko byifashe.
Abasirikare bangana 650 abangana 660 bataya 67 abandi nabo bakaba ari peto zibiri zo muri bataya 68 bari bagiye mu gihugu cya Somalia mu rwego w'umwe bwa Afrika atimitse mu mpera z'ukwezi kwa munyonyo ko mwaka wa 2022 bariko batahanwa mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ingingo y'inama y'umutekano y'ijambo mpuzamakongoni 2686 isaba ibihugu byarungitse abasirikare n'abandi bakora mu rwego atimis gukora bagenda bagabanya ibitigiri by'abakozi ku buryo mu mpera z'umwaka wa 2023 abasirikare bose mva makungu baba bavuye mu gihugu cya Somalia umutekano w'igihugu ugacungerwa n'abasirikare n'abapolisi b'igihugu cya Somalia. Muri kino gihe imigwi ibiri y'abasirikare ikaba yaramaze gushika mu gihugu hakaba hasigaye gutahukanwa umugwi umwe bitekanijwe kutahukanwa kuri uyu w'Imana. Abasirikare b'Burundi naho batashe bidoga ko batashe bigoye mu gihe baheraniwe amezi yose bari bamaze mu gihugu cya Somalia no kuvuga amezi indwi arenga naho baheraniwe nabo nyine kandi benshi muri bo baheraniye ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana rya gisirikare SECADEM amafaranga bita kubera timis bakunda kwita ikiro mu mvugo yo hagati mu basirikare basaba ibanki nkuru n'ibiro bya gisirikare kubahemba amafaranga baheraniwe ya mezi ndwi arenga. Ikindi basaba nuko SECADEM yoreka kubishuza ibirarane bijanye no kutishura ku gihe ideni bafashe bagira barungikwe mu gihugu cya Somalia kuko uguteba kuriha bitabavuye ko basigura kandi ko no mu gihe cyo gutahukanwa batorohewe cyane kuko bamaze iminsi irenga itatu mu kibanza barindiramwo kurira indege kubera indege yatahanye ba mbere yagize ikibazo bigasaba ko baronera iyindi itahana abari basigaye. Igihugu cy'u Burundi kiza ubugira kabiri inyuma y'igihugu cy'u Buganda mu bihugu bifite abasirikare benshi mu gihugu cya Somalia. Ubu kikaba gisigaranye ku butaka bw'igihugu cya Somalia abasirikare baba 4,000 gusa mu gihe batangwe kugabanya abasirikare b'u Burundi bagera hafi ku 500,400 bikaba bitegekanijwe kandi ko hazogabanywa abandi basirikare mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka w'2023 tatu kadinza mbagateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cyo Burundi cyangwa ibiro bya gisirikare ngo bigire icyo bishikirije kuri iyo myidogo yabo basirikare bariko batahukanwa.
Aya mashyirahamwe 19 dani byicaro bya politiki ari yameze ingendo ya leta y'u Burundi yikumiriye mu nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ku bijyanye n'agatakaza muntu hari Geneve mu gihugu cy'u Swisi mu ndwi iheze yitwaje ko yabonye basirikare aya mashyirahamwe muri iyo nama. Mu rwandiko amashyirahamwe yasohoye urwandiko avuga ko iyo ngendo igahise kandi iteye isoni kuko n'igihugu gitinya kuvuga kubera kibonye umuntu azi ibintu bikorwa mu gihugu. Gihundo ntibashyira ishize umuborongo yawe bashyirahamwe ngo iyo nyifatire kana ko leta yifuza kutanywanisha abarundi inyifato nk'iyo ngo si ubwa mbere tiyerekana kuri kiradiye done bashyiraho ishize
muri 2016 tariki 28 z'ukwindwi leta yahamagawe kugira ngo isigure ibijyanye n'ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu ryari korera kogwa yabonye abaserukira amashyirahamwe yigenga ariho bari irarindiye ibazwa ibibazo ibona yuko idafitiye inyishu icitera kagere ubwo rwego rwahonera isubira inyuma ishika ifatira ibihano abashingwamanza bari batwaye raporo yerekana koko amabi ariko arakogwa. Muri ati uko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rirabi by'agateka kazi na muntu mu Burundi byugawe kugira ngo ibyaha bikogwe mu kayombekero amaradiyo yaraturiwe amashyirahamwe yarafuswe ibyo byose mu ntumbero yo kwiyugarana kugira ngo amabakogwa ntamenye ku bijyanye naho n'ibyo bagiriza abaharanira agateka kazi na muntu batari bake bomowe aha twokwibutsa ko intandaro y'ingorane turimo guhera muri 2015 sentare ya Afurika y'ubuseruko yamaze kwerekana icyo zavuye ko ni kiringo cya gatatu kitacyubahirije amategeko abaciyamirije bakabyerekana no mu masentare uno munsi ahubwo bari bakwiye gushimirwa n'iyo leta kuko bashoboye kwereka iyo leta kwiri mu makosa ari yataye mu kage igihugu hamvuga leta ikomoka ku mugambi wa CNDD-FDD.
Gedone bashira ishize avuga kandi ko abahinga mu bintu by'inyifatoga ko iyo muntu aremerewe ku mutima kubera amakosa agerageza kwiyeza ku mutima mu guta amakosa kuwadakunda ariko ibyo ntibizana umuti n'ubu nyene tumwumvirize
kuri leta rero nk'igihugu byo bimenyetso by'ingorane mu bijanye no kwiyumvira leta ntiyari kwiye kuyugaramira mu kantu gatonya nk'ako ahubwo yari kwiye kurondera umuti inyishu ikarondera umusurusuru wunga barundi aho kuguma bagerageza kubacamo imigi bamwe babita kuriya kugira ngo byorohere mu gihugu cy'u Burundi haracariho abarundi bagera 100,000 bahungiye hanze y'igihugu barindiriye yuko umurundi wese yemegwa gahabwa gateka ibyumviro byiwe bikumvirizwa nta gihugu na kimwe muri kino kinjana gishobora kuvuga ngo tuzobaho dukurikije ibyumviro by'umugambwe kanaka utabyemeye tumwice cyane tumwangaza nta mahoro mu Burundi azoba ariko araboneka ari umuntu aweza kibaza ati mbega ivyo ndayishimiye avuga ivyo akora bihuriye hehe baravuga ngo ubutungane burondera abantu ndayishimiye we nyine arasigura neza ubutungane bw'ingene bumeze kwa ubutungane bwapfuye bukoreshwa n'igiturire mu butungane bashuhurira ko badakunda busigaye umengo ni inkota basogota uwo batifuza ubwo ni bwo butungane aja guhaya mu makungu abantu bashika 15 bose baserukira igihugu bagatinya gushikiriza ibyo igihugu cyaratumye kurera abahonye umuntu ashobora kubabeshuza.
Ni hano cyo dusozera no makuru ale majesté barengana yabashikirije ndabifuje kuranirwa mu byayi no mu banyu nongera shimira bagenzaje bafashije kugiranya no makuru ugira iteka n'iteka.